Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwiriwe nchuti bagenzi ba radio Nzamba agateka kawe. Turi ku munsi wa mbere genekerezo rya gatanu ruheshi mwaka 2023. Amakuru twabateguriye aza kuba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Mu gisata cy'ubutungane umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aremeza ko igisata cy'ubutungane kizingamitswe n'abacamanza bicaritse amadosiye aho gutunganiriza abanyagihugu. Iyo mvugo ariko ngo ntabwo yokwizeza abantu mu gihe atari ubwa mbere abivuga, ariko ntihagire igihinduka na cyane cyane ko yirengagiza ikibazo nyamukuru cy'abagibiturire, ariko akaberenza ko uruho rw'amazi aha muza gukurikira. Vitali Nshimirimana yahoze arongoye sendika Simabu irimwo abacamanza. Isi irabangamiwe n'ibikoresho byo mu bwoko bwa plastic. Umunyamabanga mukuru wa ONU ahamagarira amareta gushyira ingufu hamwe kugira ngo hagwanywe ibyo byose bibangamiye ibidukikije. Ni mu gihe kuri wa gatanu ruheshi amakungu yose ahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ibidukikije. Umugwi wa Egrenoir w'Imakamba niwo watahukanye igikombe c'inkino zitiriwe umukuru w'igihugu ku munsi wa gatandatu. Urunani nagwo muri basketball rutwara igikombe ku rwego rw'igihugu. Musangwe ikaze muri ano makuru tuca tubagira ko ido nido mu kanya.
Inzamba.
Ndasubiye kubaramutsa mwebwe mwese mwahisemo radio Inzamba. Umusore w'imyaka 24 yarazwi ku izina rya Nisetanga ishaka ku mutumba Gashare ni muri komine Ngozi yaritavye Imana kuri uyu w'Imana. Bivugwa ko urupfu rwiwe rwavuye ku mahiri yakubiswe n'uwitwa Alexis Manishimwe. Nkuko inkuru zitangwa na bamwe mu baba kuri uwo mutumba, uwo musore Anisetanga ishaka ngo yari yanyo inzoga yaborewe araheza yinjira mu rupangu rubamwo Alexis Manishimwe. Wanawe ngo ntiyabyihanganiye ariko guca yugara rupangu araheza atangura kumukubita amahiri. Abantu bamaze kumva induru barahashitse gutabara, ariko uwo musore yarasigaye ari kiruruma. Baciye bamusimbana ku ivuriro ryo mu mivo risanzwe riri mu micungararo, ariko yahavuye acikana. Uwo nyene urupangu bivugwa ko yoba ari we yabaye intandaro y'ubwo rupfu rw'uwo musore, akaba yaciye afatwa ajanwa mu gasho ka komisariya y'igipolisi Ingozi, aho muri kino gihe ariko arakogwa ko amatohoza. Tubandaniza n'amakuru mu gisata cy'ubutungane. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amenyesha ko agiye gushyira ingufu ziwe zose ku manza ziri mu masentare zaciwe ntizishyirwe mu ngiro. Kubwiwe ngo birababaje kubona abacamanza batarenganura ababituye. Evariste Ndayishimiye avuga ko agiye gukwira amakomine yose y'igihugu kugira ngo imanza zose zaciwe zishyirwe mu ngiro. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yabimenyesheje kuri wa gatanu datu indwiheze mu bikorwa rusange yakoreye mu ntara ya Muyinga.
Je nafashe ingiro ibikorwa byose nzobikora ndi mu ntara zo hagati. Nzobukwemera nkore mwizo ku murango je nkorana n'abacamanza. Kuko naje mu camanza kizugenze. Je nitari mu ntara mara y'indwi nkereka aho byankiye yuko mushyira mu ngiro izimanza. Tubikorane naje ngende turi kumwe naje mu camanza ngende komine ku komine banyakigire byabananiye. Ngo tubishyire mu ngiro niho ndi marindwi ngaha muri iyi ntara ngenda mu yindi ngaha kuri za gazi hetuze zose imanza zose ndazibonere mu ntoki nta yindi nzira kuko nagenda umucamanza akitugenza.
Imvugo nk'iyo umukuru w'igihugu ngo si ubwa mbere ayikoresha. Bivugwa na Vitali Nshimirimana yahoze arongoye urunani rw'abacamanza Simabu. Kubwiwe umukuru w'igihugu araza abacamanza bagiye biturire canke bakanyegeza amadosiye. Nyabuna unahindure ubwego bw'abacamanza arutunganye gushasha agena abacamanza babishoboye kandi buzuriza bose. Vitali Nshimirimana.
Igihugu cyahiye uhereye ku mutwe. Iyo umukuru wa sentare ntanyuzwa y'igihugu yitoye agafata abarundi nkawe akabacira urubanza rw'urubanza rw'ugufunga guherayo bataburanye agatako akandanyegeza dosiye yabo bagasaba dosiye kugira ngo bunguruze dosiye ntipfibonetse akarorero abacamanza bo mu masentare yo hagati bambeye y'intara abacamanza bo mu masentare y'intango bazogakura hehe ibyo bintu haheze imyaka irenge itanu itandatu abantu barenganywa basemerera ubucamanza bubarenganya mugabo atagikogwa ukamengwa ari ubucamanza bukorera iyo ntwaro ya CNDD-FDD hari ubucamanza bukorera abagenero hari ubucamanza bukorera baburamatari hari ubucamanza bukorera abafise amafaranga n'abafise igikenye hakaba rero n'ubundi buza kurenganya buza kwambura abanyagihugu banyarucari hanyuma rero umukuru w'igihugu ndaho yogira gute ntazoshobora kwimanyura ngo yishire mu makomine yose y'igihugu ntazoshobora gutambikiza waje mu ntara zose z'igihugu nakore ibyagejwe abacamanza baba bigito abacamanza bononye ubutungane arabanze kuva muzosuzume kuva umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashitse ku butegetsi mu mwaka w'2000 uzorabe abantu bamaze guhindurwa mu bajejwe amabanga muzorabe nibande cyanke bangana iki cyanke abo yahasanze kandi aribo bonona ibintu aribo bapfungira abantu busa aribo bagumiza mu minyororo abahegeje gukora umunyororo cyangwa badafise amadosiye bangana gute yabagize iki yahanye bande hanyuma rero ibyo byo kuvuga ngo ariko arabakanga barabizi baramaze kubimenyera ni ibintu bazi ni ibintu basigaye bafata yuko ari nk'ibikinisho hanyuma kuvuga yuko ari wazojya kubyikorera naho nyene sumuti kuko byotuma ahubwo bitera ibintu babyunyura kuko umukuru w'igihugu atwara urwego nshingwabikorwa urwego nshingwantwaro executive iyo rero ubwo rwego executive rugwiye mu byerekeye ingene imanza zicibwa ni bya bindi byara yuko abacamanza babandanya baronka amategeko bahawe n'umukuru w'igihugu bivanye n'ingene yabyumvise cyangwa abahanuzi biwe cyangwa umwe bivanye n'inyungu afise mu rugo rubanza ikintu cyari gikwiye gukogwa nuko bahindura abajejwe urwego rw'ubutungane bakagena abacamanza b'inararibonye abacamanza babashingantahe abacamanza bumva ubutungane kandi bakeneye yuko ubutungane buba kuri bose hanyuma rero abo bacamanza bakabaha umwidegembyo bakareka gukora bagareka gukora ku gitsure bakongera bagahabwa ibyankenerwa byose
ishyirahamwe FDH gishinze gushigikira abaharanira hagati y'akazi na muntu ngo rirababajwe cyane n'umufungwa azwi ku izina rya Ngendakumana Rondas yakubiswe na bagenzi be mu bohero rikuru rya Gitega gushika naho yitaba Imana Germain Rukuki arongoye iryo shyirahamwe asaba ko abakoze ako kabi kabishe bohanwa hakurikijwe amategeko ntibakingigwe ikibaba na rijya batwe Germain Rukuki arongoye ishyirahamwe ESDDH
misi yose mu mabohero harinjizwa amazi mitobe n'ibindi usanga biri mu macupa ya plastike ayo macupa niyo abafungwa baheza bakikorako mu gutegura imfungwa zabo amabohero asanzwe abategurira ibiharage gusa naho nyene bidahagije ugasanga abafungwa barinda gusubiramo kuzitegurira no kwitegurira izindi mfungurwa nk'ubutsima n'ibindi abayobozi b'amabohero mu gihe badashoboye kubategurira izo mfungurwa bufumye babaronsa ibikoresho nk'amakara inkwi n'ibindi bihagije bituma babyitegurira badahungabanije ibidukikije n'amagara yabo haraciye imyaka itari mike gushika nuno munsi abafungwa batishoboye bikora kuri ayo macupa ya plastike n'ibindi mu gutegura imfungwa zabo. Ivyo navyo biraheza bigasohora ivyuka vyonona cane bidukikije nkuko abahinga barishize habona. Ikonona n'amagara y'abafungwa eka n'ay'abanyagihugu baba ahegereye amabohero. Nkuko uyu mwihwezo twagize uvyerekana, amabohero arimwo abafungwa benshi birenze cane urugero rwategekanijwe kwakirwa. Inyuma y'amabohero naho hari imihana y'abantu, abo bantu bose bakaba amagara yabo ashobora kubangamirwa n'ivyo vyuka bitanzwe n'iturigwa ry'ayo macupa y'amaplastike bariko akoreshwa mu gutegura izo mfungurwa. Ibidukikije ntibisigara inyuma nk'uko abahinga bavyerekana mu bushakashatsi butandukanye. Kuri ubwo turasaba abayobozi b'amabohero ko bogerageza gushiraho uburyo bwo gukurikirana ayo macupa agasohogwa amabohero. Kumvo yo gukingira abafungwa, turasaba ubutungane ko bworekura 2/3 z'abafungwa kugira bisunge igitigiri cyategekanijwe imbere amabohero acubakwa.
Mu gisata ca politike, ngo hamaze kwibonekeza ukutihanganira mu vya politike bigakorwa n'umugambwe uri ku butegetsi, ngo vyerekana ko ubutegetsi bushaka gukwegera igihugu mu ntwaro y'umugambi umwe kandi bitagishoboka mu Burundi. Muri ico gihe abarundi ngo basabwa kubihinyanyurira amatora azokurikira bakabona ko ataneze uyo mugambwe ushakira igihugu. Bishikirizwa na Frederic Mabunyu vyarongoye urunani Sefora Arusha abivuze mu gihe amaze iminsi ibonekeza iburagizwa ry'abanywanyi umugambwe CNL hamwe no kugariza ingoro z'uwo mugambwe. Kubwiwe ngo kwihatira ku gihugu ataco ukimariye ntaco bimaze, Frederic bavuga inyumvira arongoye Sefor Arusha.
Ni ibintu byatangiye kuva kera kuva CNDD FDD kiza ku butegetsi ntigeze yitegura guhangana n'iyindi migambwe, yamitinya guhangana n'iyindi migambwe iyo igashira imbere igikenye yibaza iti kubera imfisi igikenye yindi migambi yose nzo yitera ubwoba ntinye ndayomore maze nsigare niganje ndije nyene. Icyo ni ikintu kiboneka. Icyo umuntu acakura muro nuko nta mugambi wa demokarasi bafise. Rero ndabona ribiba mu mugambwe senere kuva mwaka 2020 cyane cyane gushika ubu, aho ngo abantu bicwa, abantu banyuruzwa ngo nuko abazi uwo mugambwe, aho ingoro z'umugambwe zitatugwa zigasamburwa, ibyo byose kubera avuga bati uyu mugambwe turabona ko mbere waduhurushije amajwi, uyu munsi nshaka gusubira kuturusha amajwi. Ubu rero ikibazo none abarundi ko ari bo bene igihugu bazemera kubandanya iyi ntwari imeze uko ibakenyezi batoteza canke barakwiye kuvuga bati iyi ntwaro turayanze. Jewe si genda bavugira nibo nyene babwiriza kwitorera, niba bashaka akinyizo babandanye uko bashaka kwibohora nako gakinyizo bafata yandi mayira ahandi hoho. Jewe ndabona ko barinjiranywe, jewe nibaza ko iteka ry'igihugu ko bari uko abarundi bavuga bati twebwe turafisemo abashingane bavuga bati ntidushobora kwemera igihugu kibandanye gitabagara uko, reka duhaguruke turenda tukikiza tukigwanire abanyagihugu baza bari nyuma yacu. Cyo nibaza ko byo bivyo ahandi hoho iyo demokarasi uko kwihanganiranira tuzobirindira iyo tubure iryo terambere tuzoririndira tubure aho dusubire tugume dusubire nyuma nk'ibirenge.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Mu makuru yerekeye butunzi, urudandazwa rw'amacupa n'ibinyobwa bya Blarudi rurabujijwe mu masoko yose ari mu ntara ya Muyinga. Ni mu gihe abajejwe intwaro muri komine Muyinga bafatikanije n'igipolisi bahamagarira abadandaza amacupa yavuyemo ibinyobwa n'ibinyobwa bitandukanye bihingurwa n'ishyirahamwe Blarudi kuvavanura n'iyo ngendo kuko ayo macupa aba yibwe mu bunwero agaca atwagwa ku isoko. Mu ntara ya Muyinga ngo akaba ataduka canke isoko n'imwe rirangurirwamwo ayo macupa. umunyamabanga nshingwabikorwa ntaregarizwa wa komine Muyinga Jumaine Badende avuga ko abadandaza ayo macupa bategerezwa gutuzwa mu ntumbero yo gukumira ingendo y'ubusuma ido nido na Bonfils Niyongere.
Mu mukwabo wagizwe n'igipolisi mu mpera z'indwi heze gifatikanije n'intwaro mu isoko ya Muyinga yo ku mugwa mukuru w'iyo ntara hafashwe amakazi arenga 20 arimo amacupa atandukanye adandarizwamo ibinyobwa bihingwa n'ishyirahamwe cy'ibinyobwa Brarode. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komine Muyinga Jumaine Badende akavuga ko ata muntu n'umwe ari kuri kudandaza ayo macupa ngo babikora nabo nabuhataniye n'abasuma kuko baba ariko bakora urudandaza rw'ivyibwe.
Abantu basubuganye kujya kudandaza amacupa ya Brarode bo kumva yuko uko ayo macupa ataho arantu ahubwo ajya baba babona hajya ku basoko nk'uko niko ndabivuga abantu basubira icupa kandi bose duhamagaye gutuza no kurwanya gusuma icyo gituma ayo macupa kuyasubiza bari cyane ubona icupa ryiherereza karaba yeneye isubiza.
Jumaine Badende agahamagarira abanyagihugu kudoma ku rutoke uwo wese azuba rikakora ugo rudandazwa kugira ngo ayo macupa agume hagati y'ishamwe Brarode n'abadandaza bivyo binyobwa.
Sinibaza ko bire kuwe kuko mu bisanzwe y'udandaza ikidandazwa nuko ufite isoko cyo kukirangura ayo macupa ya Brarode rero ntagurishwa mu bisanzwe arasubizwa ntigurishwa n'inzoga zirimo cyane ibinyobwa birimo ugabo ajya macupa ajya ameneka ayo macupa ya Brarode. Cyo gituma sabwa yuko y'abantu yagiye gufungura ibiba birimo baheza bakayasubiza mubare baheza bakayasubiza kandi kujya gukerekera nta muntu rero arikuri wedandaza amacupa ya Brarode.
Amakazi yose n'amacupa yafashwe ngaho muri komine Muyinga akaba yaciye ajanwa kubikwa muri komisariya y'igipolisi mu ntara ya Muyinga ico zokoreshwa gushika ubu kikaba kitaramenyekana.
Ubu naho aya makuru tuyabandanize mu gisata cy'ibidukikije kuri uyu wa mbere isi yose yaramutse ihimbaza umunsi wahariwe ibidukikije. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI Antonio Guterres yibukije ko isi yose itegerezwa guhagurukira ikarandurana n'imizi mwanyi twa plastike. Kubwa Antonio Guterres ngo igaruka mbi ni nyinshi kubera ubumara buva muri ubwo bumwanyi bwa plastike. Ubwo bumara tukabusanga mu byo dufungura, mu byo tunwa, no mu mpemu duhema. Antonio Guterres umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI.
This World Environment Day is a call to beat plastic pollution.
Kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe ibidukikije dutera akamo isi yose tuyamiriza ibintu bikozwe muri plastike. Buri mwaka isi yose irakora amatoni arenga 1,400,000 ya plastike. Ku munsi ku munsi amakamyo arenga 200,000 yuzuye imyanda ya plastike arasuka iyo myanda mu nzuzi, mu mabahari no mu biyaga. Ingaruka mbi rero ni nyinshi kubera ubumara buva muri ubwo bumwanyi bwa plastike. Ubwo bumara tukabusanga mu byo dufungura, mu mazi tunywa, no mu mpemu duhema. Ariko umuti urahari. Umwaka uheze amakungu yarakanguye ibiganiro mu ntumbero yo gushyira amategeko ruhasha kugira ikibazo cy'amaplastike kiranduranwe n'imizi. Umuntu wese ategerezwa kugira uruhara. Mucegeranyo uheruka gutanga umugambi wa ONU witaho ibidukikije werekanye ko dushobora kugabanya ubumara buterwa na plastike ku bice 80% kugera mu mwaka w'2040 tubishyizemo ingufu guhera ubu. Ama leta, amashyirahamwe, amahinguriro n'abaguzi nidushyiremo ingufu kugira dukureho burundu ikibazo cya plastike. Turi hamwe twubake isi irangwamo isuku, isi irama ku bayibako bose iyo baba bakagera.
Mu Burundi rero uyu munsi ushitse igisata cy'ibidukikije gihanzwe n'ibibazo bitari bike harimwo ikituka ry'amashamba, imyuzurira hamwe n'inyubako zitubahiriza amategeko. Niko bibonwa n'ishyirahamwe Parcel Faustin Ndikumana arirongoye avuga ko ico gisata gikeneye kuronswa uburyo bukwiye kugira ngo izo nzitizi zose zihave. Faustin Ndikumana:
hari ibintu bijanye n'amashamba agenda agabanuka, ibiti amashamba bigenda bita deforestation, hariho ibintu byo gukingira ibibanza byiza by'iratiro reserve protege, hari ibyo bita ibi bya inondation usanga imvura iguye amazi akwira mu mazanya mu bisagara ugasanga bimwe bita canalisation bisa no kumengo byararengewe, hari ibyo kubaka amazu ugasanga bayubatse ahantu hadakwiye, hanyika, hatwagwa se ku ngo nkombe zishobora kuziduka sanga abantu ariko basubira mu iwumbi hari ibitago kuyungurura amazi ari nk'imicafu tetema dezozi zededeshe usanga ikiyaga Tanganyika kiyungurura nk'imicafu ibinyamuzima amafi yagahona hari ibijya gukingira n'ibindi binyamuzima n'ibitegwa fone flore hari ibisaba kuba gukoresha ubusashe amaproduit plastique bitarafata intumbero neza hari ibitegwa bitwagwa imyuzurira imvura yagwa yari nyinshi hari ijanye n'ibi bya irigasi usanga uruzuba rwatse amazi bakaba menshi akadutera mugabo uruzuba rwatse ino irigasi ikatunanira hari ijanye n'inkukura ituma twamaze dutakaza uburyohe bw'isi hari abagore kubishika ku matoni ijana ku ihegitari nko muri zintara za Migwa hari ibijyanye n'amasanitation bita isuku bwa sugumwe bukwiye ugasanga indwara zo gucibwa bushe zifatiye ku isuku rike ari nzakorera ziguma zigarukiza ugasanga ibyo kumenya iby'amametewe nyine bimeze ku barimyi ugasanga rimwe rimwe ntibabimenyekana ugasanga ariko barihenda imitegwa ugasanga ntibyimbutse neza ibintu rero byinshi byo kwicara kugira igisata kijyanye n'ibidukikije tureko cyubwira icyo gifashije hari amategeko ya politiki na sudari dorambiro ni mamugabo itari kirigishwa neza amategeko ajyanye n'iby'amashyamba n'ibiti code forestier code y'amazi irahari amategeko ajyanye n'amazi code forestier mugabo rero ishyirwa mu ngiro gukurikiza amategeko mu Burundi biracyatugoye hakenewe inyigisho hariho nk'amaporojeri yaza Burundi uramba yakwiye kuva arasuzumwa ingene ariko araja mu ngiro kubijyanye n'inzego kuva ubushikiranganji buhavuye bakabushikiranwe n'ubwiburimyi n'ubworozi haca amadirekisiyo abiri bityo bituma n'amahera aja muri icyo gisata agabanuka nicyo gituma rero dusaba yuko tuba icyo bita vision de l'environnement turabiye muri Burundi emerge de mille karante iki gitabo mukuru w'igihugu yasohotse turasaba ko huba imbono ku bijyanye n'ingene twifuza ibidukikije biba bimeze hanyuma bakongereza uburyo n'isuzuma rya misi yose
yari Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parcel mu gusozera iki gisata cy'ibidukikije urongoye umutumba wa Kayenzi komine n'intara ya Muyinga Butoyi Seleman arafungiwe mu gipolisi cy'Inyamirama bikuva kuwa gatatu w'indwi iheze yagirizwa konona ibidukikije mu kwicira ibiti atabifitiye ububasha nk'uko amakuru ava mu ntwaro muri komine Muyinga avyemeza Butoyi Seleman ngo yasabye ibiti byo kubakira abantu aho nikora aronswa uruhusha rwo guca ibiti 40 gusa nk'uko ayo makuru abandanya abimenyesha ariko umutware ngo yaciye acisha hiwe yicira ibiti byinshi ngo yoba yaraturiyemo n'amakara ibitari bike nk'uko amakuru yo kwizava kuri uyu mutumba abandanya abyigane radio Inzamba agateka kawe umutware akaba tarashikanwa imbere y'umucamanza ukavugwa yuko ashobora guhanishwa ihadabu gusa imbere gusozera ano makuru tubabwire amakuru y'inkino nk'uko vyama ku minsi yose ya mbere umugwi w'umupira w'amaguru Egrenoir w'Imakamba ni wo watahukanye igikombe c'inkino zitiriwe umukuru w'igihugu ku munsi wa gatandatu nayo muri basketball nani ni gwo watahukanye igikombe c'ihiganwa kuwe w'igihugu mu gusiganwa n'imiduga naho hatunganijwe kuri uyu w'Imana higanwa ryo gutegura abazoserukira Burundi mu nkino zo ku mugabane wa Afrika zikaba zizoba mu kwezi k'umunani Alexandre niyunge ko abitugire ku muriki
duhereye mu mupira w'amaguru mu rwi wa Egrenoir ku munsi wa gatandatu niwo watahukanye igikombe cy'higanwa ryitiriwe umukuru w'igihugu Egrenoir yatsinze Bumamuru y'itsinda bitatu kuri kimwe Egrenoir ikazocisemukira Burundi mu nkino za CAF ni mu gihe Bumamuru yabaye ya mbere ku rwego rw'igihugu mu higanwa Primus League izoserukira Burundi mu nkino z'imirimo yabaye ya mbere mu bihugu ku mugabane wa Afrika. Tukiri mu mupira w'amaguru abakinnyi bane b'abarundi harimo batatu bahora mu murwi wa Flambeau Centre ariwo wabaye uwa mbere mu higanwa rya Primus League mu Burundi barashize umukono ku masezerano n'umurwi wa Bugesera FC uri mu cicaro ca mbere mu gihugu cy'u Rwanda. Abo bakinnyi nabo kabari Leonard Gakwaya yinjije ibitsindo 13 muri Premier League, Ibrahim Tuyihimbaza afise ibitsindo 8 na Emega Kiza afise ibitsindo 7, bose bahora mu murwi Flambeau Centre hamwe na Theodore Ngabirano umukinnyi w'imbere wa Atletico New Oil. Babajijwe n'ikinyamakuru j'imbere ko kuva mu murwi wa kabiri mu Burundi bakaja mu murwi wa 13 mu Rwanda atari gusubira inyuma bamenyesha ko atari byo kuko agashahara kabo kazokwiyongera inshuro zishika zitatu nkuko bemenyeshwa n'umwe muri abo bakinyi. Nayo muri basketball mu rwiru nani nawo niwo waraye utahukanye igikombe ciganwa ku rwego rw'igihugu mu rwiru wa Dynamo wabaye wa kabiri emeshi ya gatatu nayo Tigers ibya kane. Iyo mirwi ine niyo rero izocikina inkino za playoff uzotwara igikombe akaba ari wo uzoseruka Burundi mu nkino za BAL Basketball African League. Muri basketball nyene kuva ku munsi wa kane mu rwiserukira gihugu uri kuritegurira ihiganwa ry'imirwi userukira bihugu y'akarere ka gatanu Burundi burimo inkino zikazobera mu gihugu cha Tanzania kuva ku igenekerezo rya 17 gushika kujya 23 ruheshi uyu mwaka. Mu rukino rwo gusiganwa n'imiduga kuri w'Imana ishyirahamwe ryo gusiganwa n'imiduga byaratunganije ihiganwa mu ntumbero yo kuraba bazoserukira Burundi mu mahiganwa ku mugabane wa Afrika. Ihiganwa rizoba mu kwezi k'umunani. Kibanza cha mbere kikaba catahukanywe na Rise and Shine Hari igizwe na Prime Wikunda ari pilote hamwe na Charlie Kalimba Musafiri copilote.
Arakoze Alexandre Niyungeko ningaha duce dusozerera ano makuru twariko turabashikiriza. Mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye naho butaha.